Kuri wa gatanu Burundi bwahimbaje umunsi wa Afrika wahariwe kwegeranya ibiharuro wabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Igiko Istebuki jejwe kuvyegeranya cyari cyatumiye abakorera mu bisata bitandukanye na cyane cyane ibiraba ubuzima bw'abanyagihugu babirimizi. Harimo inzego za leta n'amashyirahamwe yigenga na mpuzamakungu hamwe n'abafasha mu bisata bitandukanye cyane cyane mu burimyi, ubworozi no kurwanya inzara. Umuyobozi mukuru wa Istebu yemeza ko umwimbu utabaye mubi rwose mu gihugu. Mugabo n'ubwo biruko avuga ko abarundi benshi bugarijwe na kigoyi kubera imva zigubura hano. Nicolas Ndayishimiye
arashobora kuba umwimbo wagenze neza muri ivyo bice mugabo abantu nabo baba muri ivyo bice bakaba ari benshi barengeye hanyuma ikindi naho aba hagize umwimbo uragendura hano hano umwimbo uradandaje nk'ibintu biva mu burimyi dukoresha ngaha mu gisagara cha Bujumbura byose biva muri zo ntara biba byarimwe canke naho ugasanga hari ibindi bintu biri nyuma umwimbu uno munsi ubonetse niwe duca dukoresha mu gufungura ntihagire ibindi dushiramo.
Ndayishimiye twari ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro abona kwimwe mu nyishu ikomeye ari gushiraho umugambi wo kurima ibiterwa kanuni kuri buri ntara bivanye n'ibihimburwa kurusha.
Ikindi nonavuga nuko n'ibiharuro vyerekana yuko imirima dufise ari imirima mito mito tukayirima ko biterwa vyinshi urashobora gusanga ku akarima umurima mutoyi uri ku biterwa birenga bitanu. Icyo novuga icya mbere nuko guhindura uburyo bw'ukora uburyo bwo kurima tukarima ibiterwa bisa n'ibisa bavuga tuti nko muri no ntara turabona yuko hakunda umuceri abantu bari ngaha ni murimo umuceri usa no ntara yobamwo imyumbati ni murimo imyumbati gusa hariho hamwe hamwe babitanguye nko mu ntara za Gitega bagashira hamwe imirima urima akarima gatoyi kadashika imetero 200 kuri 300 ugacha wiyumvira yuko uzokuramo umwimbo bica bigorana.
Amakuru cyangwa parcelle masanga kugira iyo bikunde habwirizwa kubandanya ingendo yo kuvuga kuri leta ikemanga izishoboye ikerekana naho bigora kugira abayifasha bamenya hirwaye potendi kumana.
Igiki cyo kutugwizuriza ubutunzi akirikara. Igiki ajye no twari kuba ryo twabwe tuti uburimyi buzogenda gute, ubutare buzogenda gute, tuzana ubutunzi gute, sasirizo zana ubutunzi gute, ubwo tuzobukura he? Ibi bitegeza guhina kugira ubyo buboneke biriko bija mu ngiro gute? Ntabwo tujya kwerekana ko aho tugeze. Ako turakoramo yako mu ntero abagwa ngo mwimbi wa magugize ngo ni mwinshi warengi bakaza kwibuka yuko twoza gukura hanze ibyararenze ho. Kubera ya politiki y'ugushabwira ikinyoma ngo abantu babone ko ibintu ari byiza.
Ikigo Istebu cemeza ko ubu imiryango y'abarundi yanga 40% ikenye cyane.
Ingo 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye. Mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo twasha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye.
Bamwe mu bafasha Burundi bavuga ko haragahengwe mu banyagihugu nubwo batorohewe. Claude Bocu waserukira umwe bwa Buraya yabivuze kuri uyu wa kane. Yariko yerekana ibyaranguwe mu mugambi wa muryango ufashe mu mugongo haraheze imyaka 3. Yatangaje ku yindi mfashanyo yo gushoboza abanyagihugu guhangana n'ubukene igiye gutangwa vuba.
Effectivement, on est centré sur les priorités du programme national de développement.
Ego cyane twibanda ku migambi yashyizwe imbere na leta mu mugambi mukuru wo kurwanya ubukene. Iyo nayo ikora ku buzima bw'abantu no gushoboza abantu kwivuza, amasoko ntanga nguvu n'ibindi birimo amashuri. Yewe kimpimbara cyane ni uko imibereho y'abantu yisununuye mu bisata bitandukanye.
Niko yashikirije ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. N'umukuru w'ikigo Istebu yemeza ko hafatiwe ku bitigiri byo mu 2013 habaye akarusho mu bijanye no kurwanya ubukene.
Dusanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari ku bitigiri 64 n'ibice 6 ku ijana.
Umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu avuga ko ivyigwa nk'ibi ari ingirakamaro gose ku gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.